bandanye kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Minisitiri ya 18 muri kumwe na Jodiane Nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Ibivugwa hirya no hino ntabobuza abantu kuvuga by'ukuri n'uburenganzira bwabo kuvuga, ariko ikibabaje nuko bavuga ibinyuranye n'ukuri guhari. Igihugu cy'u Burundi kiratekanye kuko hasere rafise ibitigire. Umusanzwe muzi neza yuko bidasanzwe kugira ngo umuntu ashike mu nkambi.
Uyu ni ambassadeur Remy Barampama aserukira u Burundi muri Kenya, avuga ko ariko abeshuza amakuru ye, avuga ko hari impunzi z'abarundi zitahukanwa zitwa ko ari impunzi mbwa zarungitswe n'ubutegetsi kugira ngo ibiharuro bigagamishwe. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye ya Leta z'Ubumwe za Amerika imenyesha kwitewe impungenge n'iugagwa ry'ibiro vya ONU bijejwe agateka kazi na muntu mu Burundi. Turabigaruka ko mwido nido mu kanyisasi. Leta z'Ubumwe za Amerika imenyesha ko itewe impungenge n'iugagwa ry'ibiro vya ONU bijejwe agateka kazi na muntu mu Burundi, na cane cane mu gihe Amerika ivuga ko hacibonekeze honyangwa ry'agateka kazi na muntu n'iugarwa ry'urubuga rwa politike. Ibi vyashikirije jo kwa kabiri mu butumwa bwa Twitter na Tibor Nagy, n'umufasha w'umunyamabanga mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika mu gisata kijejwe Afrika. Muri ubwo butumwa, Tibor yavuze ko gukorana n'ibiro vya ONU bijejwe agateka kazi na muntu karakaryo keza ko gufasha u Burundi kwerekana ko ataguhungabanya agateka kazi na muntu bikiri muri ico gihugu. Aho mwomenya ko Leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kuvugara u Burundi ibiro vy'ishamwe mpuzamakungu vya ONU bijejwe agateka kazi na muntu muri ico gihugu mu ntango z'ukwezi kw'icumi na kabiri. Ariko kuva mu kwezi kwa cumi muri 2016 Leta yari yahagaritse gukorana n'ivyo biro ivyagiriza gukorana n'abayigwanya mu kwandika ivyegeranyo vyagiriza u Burundi guhonyanga agateka kazi na muntu vyuzuye ibinyoma. Muri Madagascar, abanyagihugu kuri uno wa gatatu bazindukiye mu gice ca kabiri c'amatora yo kudadanura Marc Ravalomanana na Andry Rajoelina, abagabo babiri basanzwe batavuga rumwe. Abakurikiranira hafi ibera muri ico gihugu baragabisha ko hashobora kuba imigumuko mu gihe hogira uwanka kwemera ko yatsinzwe canke hogira uwushikiriza ko yibwe amajwi. Abakandida babiri baronse amajwi yegeranye mu matora ya mbere yabaye mu kwezi kwa 11 uno mwaka muri 2018. Ravalomanana na Rajoelina bari barankiwe kwitoza amatora yo muri 2013 nk'uko vyari vyemewe mu masezerano yo guhagarika umutekano muke waranze Madagascar murantunga kuva iryo zinga riva mu bukoloni bw'Abafaransa hari mu 1960. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, 31 na 41. Ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikazi kiganiro cacu tugihere mu Rwanda mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu nyene, ahavugwa umunyagihugu yongeye kwicwa nyuma ikiziga ciwe kija gutabwa mu moteri. Umunyagihugu akurikiye wundi yishwe mu kwezi guheze, nawe umuyishwe akereyiwe izosi. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu mu Rwanda Claude Ganza munyamagana.
Mu gitondo cyo kuri wa gatatu nibwo murambo w'umuntu uri mu kigero cy'imyaka 30 wabonetse mu kimoteri giherereye mu kagari ka Byahiko mu murenge wa Rubavu. Biboneka ko yasuzwe amazi ashyushye kuko ku mubiri we hagaragara ubushye. Afite ibikomere ku maboko ariko biboneka ko bitakwica umuntu, birashoboka ko yishwa n'izwi. Bwana Habimana Louis ni umujyanama w'ubuzima mu kagari ka Byahi, niwe watabaje ubuyobozi bw'akagari akimara kubona uyu murambo. Yatubwiye uko yabimenye.
Nabyutse mu gitondo njya gusenga saa kumi n'imwe ngiye ku rusengero. Mvuye gusenga buno mbese nzamutse njya mu nzu maze kubika Bibiliya mfata ikaramu ndaza ngeze hano nsanga bari hano hano abana mbese bakunda kujya gutoragura amakaramu mu ngarani. Noneho abana umwe aba aravuze ngo ngo ndombonye igipupe. Ndavuga igipupe. Noneho undi aba aravuze ngo ngo nta ari igipupe ngo ahubwo ngo ndikureba ngo asa n'uwakomereka. Ndabona ni ibiki ari hehe ngo ari hano ngo nakujya kureba. Ngiye gusanga ni umuntu w'icyo. Ubwo mpite nirukanga rero njya gukaga ari gutabasa.
Bwana Habimana akeka ko uyu nyakwigendera yaba yiciwe ahandi, abamwishe bakaza kumuta mu Kimotiri.
Uriya muntu uri kureba neza aho yiciwe ahandi hantu baramuzana baramuterura amushyira hariya. Kuko urebye wabonye ko mu mutwe bamanze kumuhonjagura, bigeze aho banamusukaho n'amazi, wabonye ko ameze nk'uwahiye. Kuko ibintu n'abari abantu babikoze mbure ko urukumva ko bashatse no kuza kudusigaho icyaha daheri icyo ngicyo cya mbere, kugira ngo umuntu ajye kubazana n'umuntu bajye kumushyira hariya uri ahanarimba. Twagize n'Imana tukaba twanamumenye nibura, kubera ko iyo tumumenya twagombaga no gushakisha iwabo tukamenya wenda nk'umuntu wo birwanye nawe tugahita tumenya amakuru neza.
Uwimana Josephine uyobora akagari ka Byahi avuga ko bataramenya imyirondoro y'uyu wishwe, kuko ashobora kuba atavuka mu kagari ayobora. Nta byangombwa yasanganwe. Abamwishe bamwambuye imyenda yose.
Umujyanama w'ubuzima yansanga ku kagari ambwira yuko hari umurambo babonye mu cyobo kibamenamo imyanda hano nyamuka. Bambaye ubusa, bamukuyemo imyenda yose, ariko ikigaragara ni nk'amazi yo bamumennye. Niba bayamumennye bamaheje kumwica, bayamumennyeho mbere yuko apfa, ntabwo twabimenya. Ariko igihari amakuru twahawe n'umujyanama w'ubuzima nawe yahawe n'abana bazungurukaga bari gushaka ibyuma. Ubutumwa twahereza abaturage ni kwa kundi kubwira buri muturage akumva yuko yaba ijisho rya mugenzi we. Ikindi icyo twakora hano ni ugukaza amarondo, kuko ikigaragara bamuteruye nijoro baraza bararambika. Iyo ugira ngo abanyamutekano bari hafi wenda baba babonye, kubera yuko uyu muntu ikigaragara ni uko bamwishe barangije kumwica baraza bamurambika hariya. Ariko ikigaragara aho bamwice bashobora kuba bamwiciye nko mu nzu, bamara kumwica bakaza bagatereka hariya. Bigaragara yuko ataguye hano mu kagari kacu.
Kugeza mu masaha ine z'igitondo nta nzego z'umutekano zari zakageza aho uyu muramburi. Navuganye n'umuyobozi w'urwego rw'ubugenzacyaha Modeste Mbabazi ambwira ko aya makuru atarayamenya. Mu kwezi gushize mu ijoro ryo ku itariki 25 rishyira 26 n'ubundi muri uyu murenge wa Rubavu, umusore w'imyaka 24 yishwe akaswe ijosi. We yari atuye mu kagari ka Buhaza. Byaketswe ko yishwe n'uwamukoreshaga mu kwinjiza urumogi rwihishwa ruvana muri Congo, maze uwo musore akaza kubivamo. Twavuganye n'umuyobozi wa polisi y'u Rwanda ngo aduhe ishusho rusange y'uko umutekano w'abantu n'ibyabuhagaze muri izi mpera z'umwaka, maze atubwira ko aboneka mu masaha y'umugoroba. Nagira icyo bitubwiraho muracyumva mu makuru yacu ataha. Umurenge wa Rubavu ni umwe mu mirenge yicirwamo abantu cyane ugereranyije n'indi yo mu karere ka Rubavu, baba bicwa n'inzego z'umutekano bambutse ibiyobyabwenge cyangwa bicwa n'abagizi ba nabi. Ni umwe mu mirenge kandi hantu rubi n'igihugu gituranye cya Congo. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Claude Ganza, Munyamagana, arakenuye hagati aho umuryango wa Afurika y'ubuseruko uri mu bukene budasanzwe bw'amafaranga kubera ibihugu bigize uwo muryango vyatevye gutanga intererano. Turabigaruka ko handi hata, ariko tubanze dutandukire igisata c'impunzi, aho ubuserukizi bwa Kenya bw'Uburundi muri Kenya bwemeza ko impunzi z'Abarundi zirenga 500 arizo zimaze gutahuka zivanwa muri ico gihugu muri uno mwaka w'2018. Yamara hari uruhande ruvuga yuko abo batahukanwa ivyo bitigiri ari biba vyarungitswe na leta ya Burundi kugira ngo yerekane ko bariko baratahuka. Ubwo buserukizi bw'u Burundi burabihakana. Reka ibindi kuno nkuru tubaze mugenzi wacu i Nairobi, Elojo Irikaneza.
Igikorwa cyo gutahukana impunzi z'Abarundi ziba muri Kenya cyatanguye mu kwezi kw'indwi w'umwaka. Abasuzwa mu gihugu cyabo cy'amavukiro bose barihirwa amatike na SR. Igisata cya ONU cyita impunzi ku isi bakurizwa indege zibashikana ku mugwa mukuru Bujumbura imbere yo kujyanwa mu ntara baturukamwo. Abamaze gutahukanwa bose buririra mu ikambi y'Ikakuma iri mu buraruko bwa Kenya, ikaba irimo impunzi ziva mu bihugu birenga 10 harimo Sudani y'Epfo, Somalia, u Rwanda, Uganda na Ethiopia. Mugabo harabaza kuhuririra bavuye mu yandi makambi harimo na Kivale mu Buganda, nkuko vyemezwa na ambasadori Haime Barampama serukira Burundi muri Kenya.
Abamaze gutahukanwa bangana 503 mu kwezi kw'indwi twatahukanye Abarundi bangana 189. Dusubira kandi mu kwezi kw'icenda aho twatahukanye 100. Hanyuma mu kwezi kwa 11 hatashe Abarundi bangana 104. Hanyuma muri Kigarama nabo twari twateguye mbere nuko bimeze ko hatahukanwa abantu 110. Umva ko muri rusange atari bake na 503. izi nkuru z'uko abarundi baba mu nkabika kuma bataha nabandi barabimenya mu zindi nkambi uwo tumaze iminsi tutahukana rero aribo abatubwira neza yuko baje ikakuma muri Kenya bavuye mu zindi nkambi hari abagiye ikakuma bavuye Dadaab abagiye ikakuma bavuye Nakivale bakavuga bati kubera hari mu Buganda batariko bataha kandi natwe twifuza ko dutaha kugira ngo dutaye mu nzira nziza dutekaniwe ni ngomba ko dutahukana nk'impunzi kuko twarahunze turi impunzi bagahitamwo gufata ugo rugendo rurerure rubakura mu nkambi Nakivale bakaza muri Kenya bakabana yushikika kuma mu nkambi
ariko hari makuru avuga ko abo barundi bagize igihe batahukanwa atari impunzi z'ukuri ahubwo ari amayeri ya leta ifata abantu bayo ikabasohora igihugu maze ikabatahana biyita impunzi mu ntumbero yo kwerekana ko ibintu bigenda neza mu gihugu kugira ngo ikangurire benshi guhunguka barampamara beshuza ayo makuru afatiye kuturorero
ibivugwa hijya no hino nabo buza abantu kuvuga by'ukuri n'uburenganzira bwabo kuvuga ariko ikibabaje nuko bavuga ibinyuranye n'ukuri guhari igihugu cyo Burundi kiratekanye nikibigaragaza n'izi mpunzi zidasiba uhunguka kuko haserera afise ibitigire musanzwe muzi neza yuko bidasanzwe kugira ngo umuntu ashike mu nkambi ari nde yinjira mu kigo aseri mwakire imuye impapuro ifataye amafoto n'ibindi byose yewe ntiwibaze ngo ni ikintu cyoroshe natwe bitura abategetse kugira ngo yinjire mu nkambi usaba uruhusha bakafata umwanya wo kubitegura kugira ngo uwonyoze yikirenge cyonyene bifata umwanya ivyo rero bavuga nabantu batazi nkumbu ringe ni nkambi bimeze inge nibitunganijwe ntabokora ivyo kugira bitumaririke cuko biri nabantu bwabo kubushake bwabo bashoboye gushikariya mu nkambi kumvo zitandukanye bavuga bati harageze ko dusubira mu gihugu cy'amavukiro impezo yacu u Burundi
mugabe iyo mpezo harabandi batari bake n'ubu batarayisubiramwo
mu gihugu cya Kenya dufise impozi zingana 13 namajyana 210 igitigiri ni igitigiri cyo kuva ku igenekerezo ya 31 gitugutu no mwaka nyene urumva biracyari bishaja abo bantu bakaba bari mu mice 3 turafise abasanzwe bari mu nkambi y'iri Dadaab abana bo bakaba bangana 65 kuri iyo tariki mbabwiye n'abandi bari mu nkambi y'Ikakuma abo bangana n'9982 hanyuma abandi nabo bari hano muri Nairobi bangana 3,663
Bwana Barampamara ashimira ubutegetsi bwa Kenya kukuntu bufasha mu koroheza abarundi bifuza gutaha n'ishyirahamwe mpuzamakungu ya SEL ku ntererano ritanga kubera ryatahuye ko Leta y'u Burundi itakwishoboza icyo gikorwa yonyine anemeza ko kuva mu ntango z'umwaka uza icyo gikorwa kizobandanya kandi ko abiyandikisha bakomeza kuba benshi gushika ubu ibitigiri by'impunzi z'abarundi bahungiye mu karere kuva mu mwaka 2015 ntibihurizwa ko na Leta n'amashyirahamwe ajejwe ibibazo by'impunzi harimo mbere na SEL ayo mashyirahamwe yemeza ko abarundi batayizabo bahungira mu bihugu bibanye byo mu karere barenga 800,000 mu gihe Leta nayo yagiriza kugagamisha ibitigiri kugira ngo yerekane ko atagenda mu gihugu yongera guma ronka amafaranga y'imfashanyo ikongera ikayagiriza yuko yirengagiza ibitigiri by'abarundi batahuka ku munsi ku munsi. Eloge Urika neza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Hello Jowiri Kaneza arakenuye tukiri mu gisata c'impunzi impunzi z'abarundi 210 zari zimaze amezi 6 zigishwa imyuga yo gushona gukora amasabuni kumwa ndetse no gukora imikate mu kambi ya Rusenda ari mu territoire ya Fizi muri Congo zivuga ko zahawe ibikoresho bidahagije kugira ngo bitangure gukora imyuga zigishijwe mugenzi wacu muri Congo Vedaste Ngabo adufite ibindi kuri no nkuru.
Nyuma y'igihe cy'amezi 6 urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu bo mu nkambi yo mu Rusenda bari bamaze bigishwa imyuga y'ubudozi, kogosha, gukora imigati ndetse n'amasabune. Rumwe muri uru rubyiruko rumwe bigishijwe imyuga yo kogosha ndetse no gukora amasabune rutangaza yuko ibikoresho rwahawe n'ishyirahamwe rya ADRA ari bikeya mu buryo bizabagora kwifashisha mu gushyira mu bikorwa ibyo bigishijwe. Uyu ni Ndakengurukiye Eric wigishijwe kudoda.
Nyamabase baduhaye mba ntacyo tuyamaza ngaha ku masaro kubera ngaha cyane cyane ngaha kuri amasaro ngaha ntabwo dukoresha amabase cyane kandi imashini zacu nta kuntu twozikoresha tudafise amapano tudafise amabateri ibiyo byose tabyo dufise iyo ni ibintu bikuru bikuru kwanza mu masaro kuko imashini ntikoyikoresha yonyine atamuriro dufise cyose abantu kubanza bakatubazanira iyo pano bakatuzanira nizo bateri bakatuzanira nibiyo kugire tuze turakoresha kuko bera n'amaronje cyane cyane turayashaka harashobora kuza nk'abakiriye benshi bigasaba ko dukoresha zirya aronje.
Umuyobozi userukiri mu z'abarundi mu ngambi yo mu Rusenda n'ibizi Foste agaragaza yuko nubwo ADRA yigisha urubyiruko kwihangira imirimo urubyiruko rugifite ikibazo cyo kubona ibikoresho byatuma bakora nta mbogamizi bafite
ku bikoresho byose bagiye bazanira abantu bize imyuga hano mu nkambi. Adra nta kitari yagerageje kugira mu kuba mu gukora amasosiyasiyo atandukanye no kuyaforma ibyo bagiye gukora. Mugabe ikibabaje nuko mu byo baje gutanga nta shyirahamwe na rimwe bigeze bahereza ibintu birikwiye kugira ritangire bijya bikorwa byabo neza. Bavuga ko bafise uburyo buke kandi bakamasigura yuko ngo umugore mwiza atanga icyo afise. Batanga ngo ibyo bafise hanyuma natwe ngo twame turaba ingene dushobora kongereza dutangira ino myuga batwigishije. Mugabo n'ubundi turi cyari bantu aho nikora ntaho turi bugere tudafise abadusutena inyuma.
Leo Safari umukozi ushinzwe imyuga muri Adra atangaza yuko bamaze guha ibikoresho urubyiruko 210 rwo mu nkambi ya Rusenda na Murongwe rwarangije imyuga yo kudoda, kogosha, gukora amasabune kandi ko no muri kino cumweru hari urundi rubyiruko rwize iyo myuga 140 bazaha ibikoresho mu rwego rwo gufasha impunzi z'abarundi kwigira bihangira imirimo. Nubwo ubushobozi bwo kugurira ibikoresho bihagije abize imyuga bukiri bukeya kuri Adra.
Urazi ko Saro ikeneye ibintu byinshi ariko amahera bageneye buri muntu ni makeya cyane. Urebye ibintu byo muri Saro aba ari ibintu bihenze, ntabwo umuntu umwe yahita akora Saro. Ahubwo ni uko abantu bishyira hamwe mu gihe kizaza bagatangira gukora amasaro yabo kuko nta mahera akwiye nyine yo kugura ibintu byose bigomba kuja muri Saro. Iyo gituma kuri bo babona ari bike nyine kuko ugereranije n'amahera batekanirije kuri buri muntu. Buri muntu atekanije amahera 40, urebye amahera 40 yonyine agura ni tondenzi.
Usibye uru rubyiruko Adra yigishije imyuga yo kudoda, kogosha, gukora imigati n'amasabuni, hari urundi rubyiruko yigishije imirimo y'ubuhinzi ariko rukivuga yuko rutarahabwa amafaranga yo kuzagura ibikoresho by'ubuhinzi nkuko byemezwa na Emmanuel Sengiyumva, umuhinzi wo mu nkambi yo mu Rusenda.
Twe nk'abantu bakwaye na Adra twaguze formation yo kwiga kurima nubwo twahombye, ariko turasaba badusohore kuko basohoye abandi baragerageje buri muntu. Abagiye muri Saro de Coiffure, Saro de Beauté, Couture barabahaye $40 buri muntu yugura ibikoresho she kubandanya akazi kabo. Nabwo turasaba icyo ubona ko coshoboka cyose baduhe natwe tubandanye imirimo yacu yo kurima.
Leo Safari ushinzwe imyuga muri iri shyirahamwe avuga yuko abigishijwe ibijyanye n'ubuhinzi ibo bakemuye ikibazo cyabo, babagurira imbuto zo gutera ndetse babashakira n'imashini yo kubahingira. Mwomenya yuko usibye ibikorwa byo kwigisha imyuga ishyirahamwe rya Adra rikorana n'impunzi z'Abarundi zo mu Rusenda ni Murongwe. Iri shyirahamwe kandi rikorana n'izi impunzi z'Abarundi muri gahunda yo kurengera ibidukikije, aho basimbuje ingwa ibizuku. Nubwo impunzi zikora ibizuku zitotombera iri shyirahamwe ko rya ritinda kubishura. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara y'Amajyepfo.
Nabice ku masonga mukanya. Umuryango wa Afrika y'Ubuseruko uri mu bukene budasanzwe bw'amafaranga kubera ibihugu bigize uwo muryango vyatevye gutanga intererano. Inkuru tubaza mugenzi wacu Pierre Claver, niyo nkuru ari i Kigali. Amahoro Claver, ngaho i Kigali.
Amahoro neza Diane, ninahazwe.
Ego, ubwo bukene bwa EAC bwifashe gute ibihugu bimaze gutanga intererano, ni ivyahe kurwaheruge?
Ubwo bukene bw'amafaranga umuryango wa Afurika y'Ubuseruko ni ubukene buva nk'uko babivuze ku bihugu bitaratanga intererano yabyo. Uno mwaka rero watanguye mu kwezi kw'indwi tukaduhera mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka uza. Uwo muryango wari wiyemeje gukoresha miliyoni 100 z'amadolari, hanyuma rero ibihugu rero bikaba bimaze gutanga ngo ibice bigera kuri 35% gusa ku ijana. Uburundi nibwo buhehanye menshi, bukaba buheranye amadolari ya Amerika arenga imiliyoni 15 n'igice, n'amafaranga y'amarundi arenga imiliyaridi 20 z'amarundi. Uko rero ibihugu bimaze gutanga, igihugu cya Kenya kimaze gutanga ibice 80%, igihugu cy'u Rwanda ibice 25%, Tanzania 52%, Uganda 53%, igihugu cya Sudani y'Epfo nacyo rero uno mwaka nacyo kiratanga.
Hanyuma hari ingaruka mbi biriko biragira ku bikorwa bya EAC?
Ingaruka mbi zishobora gushika nk'uko byarayi bitangazwe n'inama nshingamateka y'umuryango wa Afurika y'Ubuseruko, ni uko ubu unye abakozi bose ba EAC hafi ngo igice tugiye kuja mu karuhuko ka Noweli na Bonane, ata amafaranga ata mushahara w'ukwezi kwa 12 kironse, hanyuma nuko ngo abatanga ibintu supplyers abazana ibintu bitandukanye mujyango wa Afrika yose ko batarahabwa amahera ama abacungera umutekano amakompanyi acungera umutekano ntaronka amahera amerewe n'abakora isuku nabo bose ngo ntibararonka amafaranga uno mwaka.
Ego none gakarave amategeko atomoriki mu gihe ibihugu bitandukanye biri muri ya se biheranye bidatanga kuko no mu mwaka uheze hari biranane byari birimo
amategeko y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko avuga yuko ngo igihugu cyose kibizwa kuba cyatanze intererano itariki 31 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka no kuvuga ko mu mpera za kuno kwezi byose byabizwa kuba byatanze ayo mahera inama nshinga amateka rero ejo ku munsi wa kabiri yavuze yuko ngo mu cyicaro cyayo cyo mu kwezi kwa kabiri ku mwaka uza bizoca gifatira ingingo ibihano ibihugu byose biza bitaratanga amafaranga cyane cyane ngo ibiheranye aho igihugu cy'u Burundi n'icyo gisa n'ibyo mwako urutoki mu bihano rero harimo no guhagarikwa muri uwo muryango.
Urakoze cyane gose Pierre Claver. Niyo nkuru turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma kugira ngo ubandanye utubwira ibindi kuri iyo nkuru.
Murakoze namwe.
Mukanya nca tubandaniriza mu Rwanda kugakuruka babaje. Umukecuru Zura Karuhimbi wo mu karere ka Ruhango mu ntara ya Majepfo yamenyekanye kubera uruhara agize mu kurokora abatutsi jana mu gihe cya genocide mu Rwanda yaritabye Imana kuri uno wa mbere azize indwara. Ijo ki Amerika twashimye kugaruka ku kiyago mugenzi wacu Asumta Kaboyi yagiranye nawe mu kwezi kwa kane amubwira ungene ico gikorwa co kurokora abariko bahigwa Ruhongo yagishitse ko mu kubesha abicanyi ko yari umurotsi.
Zura Karuhimbi n'umwe mu bantu bake bamenyekanye ku ruhare bagize mu kurokora abatutsi bahigwaga mu gihe cya genocide. Uyu mukecuru atangaza ko yarokoye abatutsi bagera ku ijana abatwa abazungu ndetse n'abahutu bari barashatse abagore b'abatutsi kazi. Namusuyeho atuye mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Uyu mukecuru yemeza ko afite imyaka 106 nubwo bigaragara ko amaze gukura ndetse akaba atazi neza igihe yavukiye ubwo asobanura ko ku ngoma y'umwami Bihi Musinga yaramaze kuba umukobwa w'inkumi. Ibyo bigaragaza neza ko uyu mukecuru amaze kugera mu myaka hafi 100 y'amavuko. Ubutwari n'ubushobozi bwo guhisha abahigwaga icyo gihe avuga ko bukomora ku mayeri yahimbye. Mukecuru Karuhimbi asobanura ko yabwiraga interahamwe n'abasirikare kuwinjira mu rugo rw'Inyabingi mugirira nabi.
Nisha batutsi jana
wabatungishaga iki ko nawe wari umukene
cyo gihe nari mfi Imana niyo yakoraga
bose bagutinyaga bagutinyuka gute ku buryo bataza kubakwiga iwawe ngo babatware.
Nari mfite uko ibintu nkora ibintu nakoraga narabibambikaga namara kubibambika ngacisha ku nzu hose nimuzanya bingira barye
ukababwira uti mfite amagini bagatinya.
Nari mfite abakobwa babiri kabwira nke mu cukusi pakacukusi nimubazanya bengenze amagari bakavuga bwa bundi bwo gucuma
abandi bati ko kuri amukecuru n'umuruzi afite nyabingi
utuma umukecuru bati wanyoneye ntiwacu nirukiga batanya bengera yigira tubarazigira abakiga bagira nzanya bingi.
Zura Karuhimba asobanura ko nta ntera hamwe yongiye gutekereza kuziwe kuko bakekaga ko ari umuruzi ukarishye. Uyu mukecuru avuga ko gahunda yo guhisha abatutsi ayikura ku babyeyi be bahishaga bari mu kaga mu bihe byo hambere.
Mama Nyiranziza yahishaga abantu kuko yahisha inkindi ahisha Mukanjutiye na Mukarwego n'abandi b'abanyabufundu mbere ubwo se twajyaga kwica abantu.
Uyu mubyeyi umaze kugera mu zabukuru atunzwe n'umwisengeneza we babana witwa Nigena Zurufati. Nigena avuga ko leta igenera buri kwezi inkunga y'ingoboka uyu mubyeyi gusa akemeza ko ari make bimusaba gukora cyane ngo abashe kumubonera ibimutunga byose. Nigena na Nyirasenge Zura bishimira ko bamaze umwaka umwe batujwe mu nzu nziza bubakiwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango. Uyu mukobwa avuga ko nubwo umukecuru we bamwubakiye inzu nziza ariko babayeho nabi kuko baturanyi babo babafitiye ishyari.
Ubu ninjoro iyo ndyama sinsinzira ndasinzira baze bayicukure badusange mu nzu batwice. Ubu ngubu ngo afite amafaranga atagira uko angana. Nk'ubu mwaje ngo murasiga miliyoni. Ni ukuvuga ngo ubu mba numva amaso anjye kubera iki gucunga umutekano we. Sinyansinzira bibaho.
Ntabwo bishimira ko umukecuru wawe yamenyekanye akoze ibintu bizima.
Ntabwo babyishimira ndetse umuntu ashaka no kuguhaga karara kwije. Kandi ni ukuri ntayo. subu baba mufanga ajya guhinga kuba ko mbanze ubukene bwanje ndaceceka nkabihorera.
Uyu mubyeyi amaze guhembwa n'abantu banyuranye bamushimira ibikorwa by'indashyikirwa yagezeho mu mwaka wa 2007. Zura Karuhimbi yambitswe umudari w'ishimwe na Perezida Paul Kagame, yahawe kandi umudari n'ubuyobozi bw'idini ya Islamu mu Rwanda. Iyi midari yose y'umusuye ahita yikura aho yayibitse akayikumurikira. Uyu mukecuru anagaragara mu nzu y'amateka iri ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi nk'umuntu wakoze ibikorwa bihambaye kandi atarafite ubushobozi bwinshi. Ibikorwa bye bituma asurwa n'abantu banyuranye, bikaba impamvu benshi mu baturanyi be bakeka ko bamusuye bose bamusigira amafaranga. Ubwo namusuraga yanyeretse uburyo abajura bamuteye bakamutwarira ibikoresho byo mu nzu yahawe n'ubuyobozi bw'umurenge ubwo yatuzwaga mu nzu nshyashya. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, mu karere ka Ruhango, mu ntara y'Amajyepfo.
Asumta kawo yarakenuye mumvise rero umukecuru Zura Karuhimbi ko yitavye Imana ku munsi wa mbere cariki yagobagiranye akiriho. Mukanya mugenzi wacu Diane Ndonse mu kigano c'amagara y'abantu be na muganga Gabriel Ndayisaba batuyagira kuri kanseri y'ibere.
Muganga Gabriel Ndayisaba umuhinga mu gukora abantu asigura ko ingwara ya kanseri yo mwibere ari ingwara ifatani na bakenyezi kandi ikibonekeza cyane cyane ku bafite imyaka iri hagati ya 50 na 70. Mu Burundi nta gitigiri cy'abayigwaye kiramenyekana nubwo ubushakashatsi bw'abavuzi butaragaragaza icivako. Muganga abandanya avuga ko hariho ibishobora kwerekana ko mukenyezi ashobora kuzofatwa niyo ngwara.
Ibyo bituma n'uvuga yuko hari bituma nk'imyaka kunyakaba myinshi niko kanseri iboneka. Umuntu yigeze kugwara kanseri mwibere ashobora kugaruka iyindi nk'ibindi novuga ni nk'umuntu yagiye mu kwezi akiri muto cyangwa umuntu yabyaye atevye imyaka irenga 30 cyangwa yagiye mu menopause atevye cyangwa hari usanga amaberebere yizana kanatabonsa. Ivyo biratuma kanseri iboneka gusumba ku bandi.
Muganga asigura ko ingwara ya kanseri ari bihimba bikura ku rugero rurenze uko bitegerejwe.
Kanseri izerezo zose ziva ku maselule mubiri, ibintu bigize umubiri kugira ngo ukomere ukure. Ugasanga amaselule rero akura uko yishakiye. Hashabamo kanseri ayidafata ari ku ino, ari mu nda, ari mu mutwe, hose iberiho. Kenshi na kenshi rero ni ivyo bigize umubiri vya cellule bikura kuvyisha akiba bituma uko vyategekanijwe bitagenda gutyo hacaba mu kanseri rero.
Umukenyezi yamaze gufatwa na kanseri yo mwibere arashobora kubimenya nubwo atamusonga barumva, ariko ni ngombwa yame yisuzumye mu kwikorakora ku mabere ku munsi ku munsi.
Iminsi yose nuko amabira amabere bakayarabwe nasa kuko nabo bumva nabo kano kubwiye akakabyime no babyumva bakayaraba koga bakorakora bumva ikintu cyahintu cyangwa sukundi bashagenda kwa muganga cyanke
umukiri ngaho kumengo umuntu yakora koyega muganga mwibere kumengo hari utuntu twishi nimba no twita nko tuvyimba nyene twishi yo utandukanya gute utwo dusanzwe tubwiza ibere nako kandi ko bakaje nk'ingwara.
Iyo umuntu yikorakora kenshi arabona icyahindutse ukumva tutuntu hari wumva duto duto undi munsi wumva kwa kano gatasa n'utundi hanyuma rero wumva maze gucugwa ushobora kuramo wabimenyereye muganga. Kandi kenshi na kenshi abaganga hari igihe badapima n'amabere mugabo kwisanzwe umuganga wese ahari agiye kwivuza arabapima hose kugira ngo amenye kitameze neza. Kenshi na kenshi usanga batabigira ariko nibyo bihanuwe gukora iminsi yose.
Ivyo birafasha ko umukenyezi avugwa agakira mu gihe yayimenye hakiri kare nkuko muganga Gabriel Ndayisaba abandanya bisigura.
Hari ibindi bimenyetso usanga nk'imoko ry'ibere ryarinjiye riraba mu nsi aho ubonetse ryinjira mu ibere cyangwa ugasanga ibere ryahindutse ryabaye rinini gusumba rirashushe cyangwa ugasanga ryakomanaye. Bayibonye rero baheva bakayivura umuti wa mbere nk'ako akiri gato n'ugakura ari kinini bakuramo cyo kinini cyose. Iyo yamaze kurenga urugero bakamwibere bivana ingene kanseri ingana ari ntonya bagira kuba bakura ko konyene ari kinini ibere barikura akaba nini imiti rero baca babananiriza ko kugira ngo kanseri ntigende handi.
Ubupfuzi bwayo muganga Gabriel asanzwe narongoye ishyirahamwe ry'abahinga b'abaganga mu kubaga avuga ko bukiri ikibazo kuko atabikoresho bafise nk'ibisaba guturira uduhimba tw'umubiri twafashwe na kanseri kugira ngo ntigumirandagata umubiri wose. ariko kandi muganga abandanya avuga ko indwara ya kanseri yo mu ibere cyo kimwe n'izindi zifatira mu bindi bihimba by'umubiri ko hariho ibyo umuntu ashobora gukora kugira ngo ayirinde. Atanga karorero nko kudafata inzoga zambiye, kwirinda kugira ibiro by'umurengera maze umuntu akitwararika kugira imyimenyerezo yo kwinonora imitsi. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenewe kuri duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cumi munsi yakoze Macbile ya Bero yegeranije amajwi hamwe na Ingenieur Dieu Sadfaje muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahazwe twari kumwe twemi tuyifurize kwandanya mururanirwa mu banyu no mu vyanyu.